Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Sangwe kaze bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatatu genekezo rya 16 ntwarante mwaka 2022 kaze mu makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Inyuma y'indwi zibiri atawuzi irengero ryiwe, Albert niyo mucamanza yaraye atowe ikiziga mu buruhukiro bw'ibitaro Prince Regis Charles. Uyo mugabo yari umwe mu mbonerakure yo muri zone ya Buterere mu gisagara cha Bujumbura. Umuryango wiwe usaba amatohoza kuri urwo rupfu. Batatu mu basirikare b'igihugu baherutse gusubizwa mabanga yabo inyuma y'amezi atatu bari bamaze bafungiwe mu iperereza ry'igihugu. Mu byo bagirizwa harimo kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Abanyeshuri 16 barirukanywe ubutakigaruka ku ishuri shingiro rya komine Buhinyuza mu ntara ya Muyinga. 12 nabigeme basanzwe bibungenze bakiri ku ntebe y'ishure. Mu ntara za Rumonge na Ngozi naho ibiciro by'ibidandazwa byaraduze ku rugero rutari rumenyerewe, intandaro akaba ari ubukene bw'igitoro kitigeze kiboneka naho nyine cyari cyadugijwe igiciro. Turasubiye kubaha ikaze muri ano makuru mu kanya tuca tuja ku idonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Amakuru tuyahere umutekano umwe mu mbonera kureza muri zone Buterere muri komine ya Nangwa mu gisagara cha Bujumbura yaratowe ari kiziga kuri no wa kabiri mu burukiro bw'ibitaro Prince Regis Charles. Albert niyo mucamanza yahoze mu gisirikare cha kera XFAB yari yabuzwe irengero kuva ku munsi w'Imana uheze, aho yari yagiye avuga ko yitabye inama ibera muri zone Kamenge. Mubegereye umuryango wiwe bakaba ataramenya icurwo rupfu rwiwe rwavuye ko bagasaba ko bamatohoza. Inkuru twateguye na Valerie Muco.
Amakuru atangwa n'abegereye umuryango wa Albert niyo mucamanza yarayatowe ikiziga amenyesha ko bamuherutse ku munsi w'Imana uheze. Icyo gihe yavuga ko agiye kwitaba inama yategerezwa kubera muri zone Kamenge. Kuvaho inyuma y'umutaga ntibasubiye kumubona. Kuwa mbere mu gitondo batangura kurondeza hirya no hino harimwo no mu busho butandukanye, ariko baramubura nk'uko aya makuru abandanya bivuga. Kuri uyu wa kabiri uheze niho batangura kurondeza no mu buruhukiro butandukanye, baca basanga ikiziga ciwe mu buruhukiro bw'ibitaro Prince Regis Charles. Abamubonye bavuga ko ikiziga ciwe cyabonetse ko amaraso yari yambaye kandi agapira k'umugambwe CNDD-FDD. Ikiziga cuwo Albert niyo mucamanza kikaba cari gifise ibikomere mu maso. Aya makuru nta na hamwe avuga ingene umuhisi yoba yarishwe canke ico yoba yarabaye kugeza aho ashikanwa mu buruhukiro. Albert niyo mucamanza numwe mu basubijwe mu buzima busanzwe bahoze mu gisirikare ca kera XFAB, avuka ku mutumba Gahoko muri komine n'intara ya Cankuzo. Umukenyezi wiwe yarasanzwe yibungenze yumvise iyo nkuru yarahungabanye bituma avyara umwana atarakwiza iminsi yo kuvuka. Umwana araho babundikirira abana mu bitaro vy'i Bujumbura, aho abaganga bariko baragerageza gukurikirana amagara y'umuvyeyi n'ikibondo. Albert niyo mucamanza abaye uwa kabiri abuzwe irengero agatogwa mu buruhukiro bw'ibitaro Prince Regis Charles mu kiringo c'indwi zibiri gusa. Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka abarongoye ivyo bitaro ngo batange umuco ku biziga bimaze iminsi bitogwa mu buruhukiro bw'ivyo bitaro.
Urakenuye Valerie Muco. Abasirikare batatu bakorera mu gisata cy'iperereza rya gisirikare bari bamaze amezi arenga atatu bafungiwe mu iperereza ry'igihugu bararekuwe mu mpera z'indwiheze. Bose bace basubizwa mu bisata bahora bakoreramwo. Bimwe mu byo bakurikiranwamwo harimwo kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Ni inkuru dushikirizwa na Beni Axelakana.
Aba basirikare bari bamaze amezi atatu bafunzwe mu iperereza n'intwaza ngabo imwe n'ibisongereza bibiri. Lieutenant Colonel Niyonkuru icegera c'urongo iperereza rya gisirikare hamwe n'ibisongereza bibiri, Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye Patazira Bradock na Adjudant Bizimana. Kuva mu mpera z'indwi iheze baridegemvya bakaba batoda ku kazi ukuri kwamye mu biro bikuru vya gisirikare nk'uko amakuru atangwa n'abasirikare avyemeza. Bagifatwa bamwe mu basirikare bavuga ko bagirizwa kunyuruza abantu mu nyuma bakavuga irengero. Ico gihe havuzwe cane cane abantu bane bo mu muryango umwe bo mu gacimbira imidodo umutumba muhuzu wa zone Minago muri komine n'intara ya Rumonge. Abo kuva bafatwa bakabanza gufungirwa mu ikambi ya gisirikare bita Kanshinwa kugeza n'ubu nta wuzi irengero ryabo. Bamwe mu bahanira gato y'akazi na muntu mu gihe bari bafunzwe bavuze ko hibonekeza ukunyinyurana hagati y'izo nzego z'iperereza zibiri. Mbere urwego rw'iperereza rya gisirikare ico gihe rwarahinduriwe uwurirongoye. Bamwe mu basirikare batangazwa no kubona abo basirikare barekugwa inyuma y'ico gihe bari bamaze bafungiwe mu iperereza batigeze bajanwa imbere y'intahe kugira bakurikiranwe. Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka Colonel Jurebert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi ngo agire ico ashikirije kuri ayo makuru atangwa na bamwe mu basirikare bo mu biro bikuru vya gisirikare.
Arakoze Beni Axera Kana tugume muri ico gisata. Basirikare barundi bari kumwe n'imbonera kure baba bamajana 4 barajabutse uruzi rusize baja mu gihugu ca Kongo mu ijoro ry'uwa mungu shiru wa mbere. Abasirikare begeranijwe bakugwa mu ntara zitandukanye za gisirikare bagiye gusubirira abasirikare baramazeyo amezi arenga 2. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi barahakana ko atabasirikare bafise mu gihugu ca Kongo. Ni nkuru tubaza George Nimenya.
Abasirikare b'u Burundi bajabutse mu gihugu cya Kongo begeranijwe bakuwe cyane cyane mu ntara ya gatatu ya gisirikare igizwe n'intara za Muyinga, Kirundo, Kayanza na Ngozi. Bamwe mu basirikare baduhaye aya makuru bavuga ko abajabutse uruzi rusizi mu ijoro kuri wa mungu ushira uwa mbere bagiye mu migwi itatu. Umugwi wa mbere warimo abarenga ijana binjiriye kujya kare rya Nyamitanga muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke. Umugwi wa kabiri warimo abarenga 90 binjiriye kujya gatandatu Jagasenyi muri komine Buganda nyene. Umugwi wa gatatu nawe nyene wiciyemwo imici ibiri, bamwe bajabukiye ahitwa Marambo abandi bamanukira Karurarama muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke. Abasirikare bagiye bajanye n'imbonera kure zakuwa hanene mu ntara ya Kayanza. Amakuru atangwa n'abasirikare abandanya avuga ko abasirikare bagiye kugombora abandi bari bamazeyo amezi arenga 2. Abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Kongo barongowe na Lieutenant Colonel Nyandwi arongoye ikambi y'amajana 212. Bikavuga ko bagiye gutuza imigwi y'abarundi bitwaje ibiganisho iri mu gihugu cya Kongo leta bara na FNL yanze abampema Aloyse. Abasirikare bakaba bakigwa kandi bagakoranana n'umugwi Gumino wa Nyamisaraba wo mu bwoko bw'abanyamurenge hamwe n'uwabamayimayi ubitwa Kijangara. Leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganjo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Aretribere Mutabazi irahakana ko atabasirikare bayo bari mu butaka bwa Kongo.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu banonze urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Turabandanya makuru twabategure kuri Radio Inzamba agateka kawe. Makuru yerekeye indero abanyeshuri 16 harimo abigeme 13 n'abahungu 3 nibo birukanywe butakigaruka n'abagize urwego rujejwe inyifato ku ishuri shingiro gitiriwe umwamikazi w'abamaratiri bimuramba. Ni mu buyobozi bw'indero bwa komine Buhinyuza iri mu ntara ya Muyinga. Iyo ngingo yafashwe haraciye indwi ku mvo zo gutwara inda no gutwaza inda bagenzi babo nk'uko amakuru ava kuri iryo shuri abyemeza. Idonido na Josephine Johnson Nkunzimana.
Abo banyeshure bose birukanwe ku ishure shingiro gitiriwe umwamikazi wa Maratiri riri ku mutumba Muramba komine Buhinyuza mu ntara ya Muyinga bangana 16 bakaba bagizwe n'abigeme 16 hamwe n'abahungu batatu nk'uko ingingo yafashwe n'ubuyobozi yo kwirukana abanyeshuri byerekana muri abo bigeme 12 bahowe ko bafite imbanyi bakiri ku ntebe y'ishure uwundi umwe akaba yahowe kugira imigenderanire idatomoye n'umwe mu barezi biwe abo bahungu uko ari batatu nabo bakaba bagiriwe no gutera inda bagenzi babo bari basanzwe bigana kuri iryo shure bose uko ari 16 bakaba biga mu gice cy'inyuma y'ishure shingiro abashika indwi biga mu gisata nderabigisha batatu mu gisata cy'indimi naye 6 bandi bakaba bari mu gisata cy'imibano gutwara inda zitipfuzwa kikaba ari kimwe mu bituma abanyeshure baheba ishure mu ntara ya Muyinga mu mwaka w'ishure warayurangiye abigeme barenga 59 akaba ari bo bari barahebye ishure kubera imbanyi batipfuza
iyo ngeso yo gutwara inda z'ishushu mashure irateye impungenge abakurikirana hafi ibijanye n'indero mu mashure erari n'ibizi yahoze arongoye Saint Cathedrale avuga ko hogwizwa inyigisho mu mashure kugira abana bamenye ikizira aba bashurashuza nabo ngo bahanwe bimwe by'akarorero erari n'ibizi
kwirukana sumuti kuko bimaze kuba birebire mu mashure kandi n'uruhombo runini igituma kwirukana atari byiza nuko bidaheza ngo bifashe uwo mubyeyi icyo kibondo kigiye kwibaruka ikindi kibondo ntibizomufasha kwitunga ahubwo bishobora kumufasha kuja mu ibarabara no kuca acika igishushungwe kuburisha gaburira umwana kubura ingene yibeshaho akaje kurondera uburyo bwo guhagarara ku bandi kugira ngo ashobore kubaho ari naco gituma twasaba yuko ubushikiranganji bw'indero bworaba intumbero yo gutorera umuti ico kibazo ikintu cya mbere ni uko bose urakuraba iby'indero mu mashure bakumviriza abo bana bakaraba ibituma bigaruka mu mashure menshi bituma abana batwara izo mbanyi bakaraba ingeneho gira ibiganiro bibaho kugira bumvisha abana kudakinisha igitsina kudakinisha n'ubuzima bw'uwundi bakanabereka yuko hari ubundi buzima bw'ukubaho atari bwo gukinisha igitsina bo nyene bagafata ingingo hanyuma bagaheze bakafata n'ingingo zo guherekeza abana hajya abana kenshi ntihari ibintu batamenya igihe batamenye kandi bagahohoterwa bagashyira za komite z'abagenzi b'abana ariko na cyane cyane abo bantu bakuze bakabatorera ibihano bikomeye cyane kubera batesheje abana amashuri
mu makuru yerekeye ubutunzi ubukene bw'igitoro bwasubiye kwibonekeza mu ntara ya Rumonge amakuru ava muri iyo ntara akaba avuga ko bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu muri iyo ntara basigaye bagituma mu gisagara cya Bujumbura ibica bituma haba ingaruka zitari nke na cyane cyane izuzwa ry'ibiciro ku bidandazwa bya nkenerwa abo bunguruza abantu n'ibintu co kimwe n'abiyunguruza ubwabo bakaba basaba ko ico kibazo c'igitoro coteregwa umuti n'inkuru tubaza Trifine Kane wabo
bamwe baba bafise amacupa asanzwe ajamwe amazi ya kinju abandi utubido duto duto ivyo nivyo bikoresho usangana mu minwe abari mu micungararo y'amastatio y'ibitoro mu gisagara ca Rumonge aha baba bariko barabazanya kugira ngo bumve ko atagitoro coba cabonetse ivyo byose biba kuko aheze iminsi atagitoro kiboneka nkuko byiganwa n'umwe mu bakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu muri iyo ntara
aha turatonda hanyuma tukarondera ngaho mu kinwabi ahanyana muri karitsiye cyane cyane kuna gukora igitoni ku iteba cyane handi hantu umuntu acungese hose umuntu agenda akajyana akabita cyangwa akajyana ibicupa bya kindi bibone hanyuma umuntu akarondera kigugwa 400 aho kirose cyangwa 450 kandi ntushobora kukigura 500 biravana n'uwo kiguhaye kuko ntaba yararanguye nawe nuko bimeze rero hari igihe dusanga bidakunda yuko dushobora kugura umuntu agatuma abashoferi bamanuka Bujumbura bakakikura Bujumbura abonye nibira bagora bamwe bamwe hari gihe tumanuka Bujumbura igitoro kiduhereye ko tukakirondera tukakibura naho nyene tukibuze kisha tugumayo urumva aho hose umuntu bikorwa biba biriko birahungabana twebwe icyo dusaba ni uko leta yogerageza ikaraba ukuntu ishobora gutorera umuti iki kibazo cy'igitoro
igice kinini cy'intara ya Rumonge gisanzwe kiri ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika abarobyi nabo nyene bavuga ko bariko barakorwa ko n'iryo bura ry'igitoro nk'uko bamwe mu baganiriye na radio Inzamba bavyigana
abantu kora mu gisata chura zira chura chango uvo unha muni mbere kwa na chungu kiyaga hanima kuturi rangi vidho amari tromiro ngo chatu changa reenga wa yakuze kuri magendo kuiwe yini niya kuiwe indende hanima kachuge ndo karara yo ura yeyo nhagi de chuda na urumba nuko kura guhomba leo nikibatu kikomee chane kuri kwa warobzi kuko nijorosh na mkevu kito tulatikia chane yu kutushora mbele na kugara kugira ngo kuri indire gatoi tuwangu tuwavi yuko kikitura chwamela nikibonezi nikitura kuga yungu nukwela hali hagi ya koko aliko nivinu wili wifatanyi nukukina mbigi choro hanyu wikafatana kandu ni muimbu utarikuri wana kibaneza yuko kula wifatanyi ze wili wili tuzangu liku kula mbohombe ni chukitu mareosu ya kubulatu chari wiku ya yuko igitura kiboneka
igitura chumu mbuko kubuka mazutu hamena esanse nivyo mibuze ahanini munhara ya Rumonge ababikoresha bakawasa bakoreta yotore rumuturama ico kibazo c'igitoro kuko hampande yo kukigura kizimvye mu kinywabi bituma ivyo umunyagihugu akenera kenshi biduzwe ibiciro
ibiciro by'imfungurwa byaraduze ku rugero rudasanzwe mu ntarangozi ibyo biciro bikaba byaduze kuvaho igitoro kidugiye arahezi indwi zibiri abanyagihugu basaba abajejwe intwaro gucungera neza ibiciro kuko basanzwe bafise amikoro make n'inkuru ya Vanessa Mwiteka
inkuru zitangwa namwe mu banyagihugu ba mu gisagara ca Ngozi zimenyesha ko ikiro c'ibiharage bivanze byavuye ku 8,000 kija ku 2,200 ivyo bita musirimo biva ku 2,100 biduha ku 2,500 ku kiro nayo ibirayi ikiro cavuye ku mafaranga 6,650 kija ku 1,000 ibijumbu byahora bigugwa 3,000 bigeze ku 5,000 igitoke cahora kigugwa 3,000 kigugwa amafaranga 6,600 umufuko wa makara wavuye ku 25,000 uja ku mafaranga 40,000 abanyagihugu bavuganye na radio Inzamba gateka kawe bavuga ko iryo duga ry'ibiciro ryatumye n'iduga ry'ibiciro by'ibitoro yibonekeza haraheje indwi zibiri abo banyagihugu bavuga ko kenshi abadandaza bikinga mu kiza bakabiduza hatisunzwe amategeko batsaba bajejwe intwaro gukurikiranira hafi idudzwa ry'ibiciro kuko basanzwe atamikoro bafise radio Inzamba twarondeye kuri telefone Epipode Baranyikwa buramateri w'intara ya Ngozi kugira ngo agirisha ashikiriza kuri iryo dudzwa ry'ibiciro mu ntara arongoye ntitwashoboye kumuronka
arakenuye Vanessa Mwiteka kuri iyo nkuru ivugwa mu ntara ya Ngozi ni naho mbere duce dusozera n'amakuru twari twabateguriye Jean Marie Ndabashinze mwari kumwe ndabasezeye ndabifuriza amahoro wanyu mwese.